Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi radio y'ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Eugenia Mukankuso ngiye kubasuhuza nanone mbaye ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge sever kuri wa gatatu yatangije igikorwa cyo kwerekana abantu barokoye abandi mu bwicanyi bwo mu 1972.
Amakuru duhabwa n'abatanze intahe kuri uyu cankundi mu gihugu cyose turashikana nk'abantu bashika ibihumbi barenga 11.
Uyu ni Pierre Cavenda yicariye umukuru wa sever. U Rwanda rwizihije umunsi mpuzamahanga nyafurika wo kurwanya ruswa. Abarundi batahuka bava mu buhungiro muri Tanzania bariyongereye cyane muri ibi byumweru bitatu bishize. Naho muri Sudani intambara imaze kwirukana mu byabo abaturage barenga miliyoni 3. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye mube hafi. Turahera ku makuru hirya no hino ku isi duhereye muri Sudani. Intambara imaze gukura mu ngo zabo abantu barenga miliyoni 3 barimo ibihumbi 700 bahungiye mu bihugu bituranye. Umuryango w'abibumbye wabitangaje uyu munsi kwa gatatu. Fide Niyongabo abahinkuru.
Abantu barenga miliyoni 2,400,000 barahungiye mu bibanza bitekanye kurushiriza hagati mu gihugu nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana abimukira. Abandi bagera ku 178,000 bahungiye mu bihugu bibanyi. Igihugu cya Misiri nicyo cyakiriye igitigiri kinini cy'abo bantu bahunze. Ni ukuvuga barenga 225,500 gikurikirwa n'igihugu cya Chad n'abarenga 230,000 hagakurikira Sudani yo mu bumanuko n'abarenga 160,608 abarenga 62,000 bahungiye muri Etiyopiya abarenga 16,700 muri Central Africa mu gihe abagera ku 3,000 bahungiye muri Libya abarenga ibice 72% by'abavuye mu byabo baturuka ku murwa mukuru Khartoum mu gihe abagera ku bice 9% bava mu ntara ya Darfur yo mu burengero. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Haitman Mohamed Ibrahim mu kwezi guheze yatangaje ko ingwano hagati y'igisirikare cya leta n'inteko ziyongoye kuri leta yahitanye abantu barenga 3,000 ikomeretsa abandi barenga 600,000. Yamara abaganga n'abaharanira agateka ka muntu bavuga ko igitigiri nyakuri cy'abapfuye gishobora kuba kiri hejuru kurushiriza. Ingwano muri Sudani yarageramiye icizere cyari kihari cyo kugarukana ikiringo mfata kibanza cyari gushikana igihugu kuri demokrasi.
Muri Kenya abaturage bari mu myigaragambyo uyu munsi bahanganye n'abapolisi babatera amabuye. Imyigaragambyo yahamagajwe na Raila Odinga umunyepolitiki ukomeye utavuga rumwe na leta bitewe n'izamuka ry'imisoro. Fide Niyongabo arakomeza.
Abapolisi barashe imyuki babaza mu maso kugira abashwiragiza bari mu myerekano ku mugwa mukuru Nairobi igisagara kirimwo ikivuko cya Mombasa no mu bindi bisagara bitari bike. Umuvugizi wa Raila Odinga yatangaje ko byari bitegekanijwe ko ashikiriza ijambo abamushigikiye ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu. Odinga yarayoboye imyerekano itari mike mu ntango z'uyu mwaka yari igenewe kwiyamiriza ubuzima butera buzimba kurushiriza n'ibyo avuga ko ari amahinyu yabaye mu matora aheruka kuba muri Kenya. Ugutana mu mitwe gukomeye hagati y'abari mu myerekano n'igipolisi kwa kuibarabara rikuru rihuza umugwa mukuru Nairobi n'ikibuga c'indege mpuzamakungu. Abantu batari munsi ya 6 barishwe ku munsi wa 5 w'indwi yangiye mu myerekano yo kwiyamiriza iduzwa ry'amatagisi riri mu itegeko ry'amafaranga leta izokoresha yatewe ku igikumu na Perezida William Ruto mu kwezi kurangiye. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko iduzwa ry'ayo matagisi bizokongereza ububabare bw'abanyakenya mu gihe benshi muri bo basanzwe bageramiwe n'ibiciro by'ibintu ngendegwa ko biri hejuru.
Amakuru ya hirya no hino arakomeje. Umuryango w'ubutabarane wa OTAN na Ukraine bagiranye inama ya mbere y'abareshya mu rwego rwo hejuru. Thomas Kamirindi abagezeho ibindi kuri inkuru.
Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yatangaje afunguriye inama yitwa NATO Ukraine Council mu Cyongereza kwa rurwego Ukraine n'ibihugu bigize OTAN bazajya bahuriramo mu buringanire bazajya bungurana inama igihe habaye ikibazo cy'umutekano kandi bafatira ibyemezo hamwe. Ati Ukraine igeze ku irembo rya OTAN neza neza kurusha mbere. Mu bihe byashize Hongriya yamye itambamira umugambi w'ibiganiro byo mu rwego rwo hejuru hagati ya OTAN na Ukraine. Ubu noneho nta gihugu kizabishobora. Stoltenberg yasobanuye ko ari we bwite na President Volodymyr Zelensky bazajya bitumiriza inama nta wundi banyuzeho. Ati iki ni gishyashya, ni intambwe ikomeye ya politiki yo koroshya gufata ibyemezo. Uburusiya bwari bufitanye na OTAN bene uyu mubano NATO Russia Council warahagaze Uburusiya bumaze kwigarurira intara ya Crimea muri Ukraine mu 2014. Bumaze gushoroza indi ntambara kuri Ukraine mu mwaka ushize, noneho OTAN yafashe icyemezo ko idashobora gukomeza gukorana n'Uburusiya isesa iyi nama NATO Russia Council.
Amakuru hakomereze noneho muri Pakistani, aho ikigo cy'ingabo z'igihugu kiri mu ntara ya Baluchistan cyatewe haba imirwano ikaze. Oriane Tangishaka afite inkuru.
Igisata cy'igisirikare kijeje gutangaza amakuru kivuga ko abagizi b'iterabwoba bagerageje kwinjira muri iyo kambi iri mu ntara ya Baluchistan mu buraruko mu gacimbirika zo. Bahashitse mu gitondo cya kare cyane, ariko abasirikare baciye babivuna mu cyo bise itana mu mitwe ry'insoro rikomeye n'abo bagwanyi. Mu itangazo bashikirije igisirikare cyongeye kivuga ko muri icyo gitero cyo kwivuna umwansi bishe abagwanyi bari bafise ibigwanisho bikomakomeye. Inyuma yaho bafata abandi bagwanyi babiri bari basigaye. Azim Kakar, umwe mu bategetsi bakomeye muri ako gacimbiri, yabwiye abamenyeshamakuru ko bamwe mu banyagihugu baguye muri icyo gitero, aho umukenyezi yahasize ubuzima, abandi bantu batanu barakomerekera. Inzego zijejwe umutekano muri Zob zimenyesha ko muri icyo gitero camaze amasaha atari make caheze abo bagwanyi batanu bose bishwe. Inzego zijejwe umutekano zahaburiye abakozi bazo 9 hakomereka 15.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Oriane Tangishaka, Fide Niyongabo na Thomas Kamirindi. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwadukurikira kandi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Kuri internet ni www.radioyacu.com. Radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Burundi. Komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge SVR kuri uyu wa gatatu yatangije igikorwa cyo kwerekana abantu barokoye abandi mu bwicanyi bwo mu 1972. Abamaze kumenyekana barenga 111 bahishe cyangwa banga ko bagenzi babo badasangiye ubwoko bicwa. Eroje Birika neza yaduteguriye inkuru irambuye.
Umukuru w'umurwi Sever yashimye gutangurira icyo gikorwa ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Pierre Claver Ndayicariye yasiguye ko iki gikorwa giteganywa n'ingingo ya gatandatu igenga umurwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. N'ingingo ivuga ko Abarundi n'abanyamahanga bitanze mu gukingira abari bageramiwe n'ubwicanyi babwirizwa kumenyekana kandi imyidondoro yabo igashyirwa habona, bafatwa nk'inkingi z'ubuntu. Pierre Claver Ndayicariye yavuga ko n'abarokowe bifuje ko babagiriye neza bamenyekana. Kubwiwe ntaho bitaniye no kizacanke gukingira igihugu. Inyuma y'ibiganiro kuri uyu wa gatatu yabwiye abamenyeshamakuru ibitigiri byamaze kumenyekana.
Amakuru duhabwa n'abatanze intahe kuri uyu canke uwundi mu gihugu cyose turashikana nk'abantu bashika 111.
Bamwe mu barokotse mu bwicanyi bw'1972 bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi barimo Maître Fabien Segatwa, igicocora kabani n'inararibonye mu mwuga w'ubushingwamanza mu Burundi no ku mugabane wa Afrika bari batumiwe. Rafise uyu munsi yakesha Musenyeri Joachim Ruhuna yahuza twara diocese nkuru ya Gitega hagati na hagati mu Burundi. Ubu mu 1996 yishwe n'inyeshamba. Ubundi akesha ubuzima ni Musenyeri Evariste Ngoyagoye yahoze yatwara diocese nkuru ya Bujumbura aherutse gukukuruka. Yabashingiye intahe ikomeye.
Abantu bihebeye Imana bagendera ijambo ry'Imana baratandukanye n'abandi mu buzima. Ntawovuga yuko nyakubahwa nyakugendera musenyeri runa canke nyakubahwa ngo yangoye yabigize ngo nuko hari kintu do plus azoronga iwanje iseminari nkuru y'Ibujumbura yaratubereye icigwa yuko umuntu ico yemeje
Undi yashingiwe ntahe ni Padiri Charles Gahebe yarafunzwe kubera gukingira abahutu. Padiri Firmin Ahayo ari mwo yatabaye uwakijijwe mbere yemeza ko yagumye no mu mabanga yiwe y'ubuyobozi bw'amashuri.
Icya mbere cyari gutumye Padiri Karoli Gahebe yari kumwe n'umutima ugukunda Imana no gukunda abantu. Kenshi yarakingiye jewe nayo firmato yarokoka ndahanga mukomera amashyi basaba. Abasi baramarama njya mu bana ndarera abantu byaratugoye uwo mwaka igihugu cyari cyahiye ndahitiza ndahitiza ndahitiza
Gervais Nibigira icyegera cy'umukuru w'ishyirahamwe RCPL yahani agateka kakiremwa muntu akaba n'ubu bacitse ku icumu ubwicanyi bwa 93 bwibasiye abatutsi arashimishwa n'intambwe mu rwise verteye gusasanga hakiraga haze
byari byiza yuko habaho kwerekana abo bantu bari ico bafasha kugira ngo barokore ubuzima kubwa nuko yikoze mu gihe ubona yuko uwo mugwi utemera yuko habaye ubwicanyi ku bantu ubwo kumwe cancane bw'abatutsi ariko kwemeza yuko hapfuye abahutu gusa ntibizoza bitanga ukunywana kw'abarundi mu gihe uwo mugwi ubuhengamiye ku mugwi umwe w'abarundi
ndayicarira mutu mu rwisa vere yavuze ko amatohoza azokorwa yo kumenya inkingi z'ubuntu z'ukuri azitonderwa bitewe nuko hari abantu bakije abandi mu duce tumwe tumwe bageze ahandi bakiha inkumbi
uwakijije abandi sumwe akiza babiri bukeye yica batanu sumwe akiza cumi bukeye yica 50 twaramenye abantu bakize kubera bagiye kuba bashumba abacakara mu miryango ya naka imyaka n'iyindi gahera kandi baracariho
umunyamategeko Segatwa nawe yibukije ko musenyeri Ruhuna kugera umunsi yicwa ikigo ciwe cari buhungiro n'amakiriro kuri bose
n'ukuri ibyo mvuze gusa ivyo mu 72 mugabo murengera kandi gihe ari musenyeri Gitega aho yabakijije abari bahungiwe kukiwe kwa musenyeri Ruhuna hama ari ahantu ahungirwa n'abantu bagowe batafise iyo maja baja kwa musenyeri Ruhuna
urutonde rw'abitangiye abandi mu rwise vert nturarusohora kugira ruje habona buri wese arubone ruracyerekeye kandi gusa rwimo rw'igihumbi kimwe 1972 ijwi rya Amerika ryamara kumenya bamwe mu bakiriho rizobaganiriza kugera ubu gihugu ntacyo giteganya nk'agashimwe ku bantu barokoye abandi mu ntambara zagiye zikurikirana mu Burundi no ku munsi mukuru w'ukwikukiraho atangwa ubushimwe ku bantu batandukanye harimo n'abanyamahanga baba bafashwe nk'abakoze ibikorwa by'ubutwari mu bisata bitandukanye ntibaba barimwo n'itegeko rya Sever ntacyo rivuga ku bijanye n'ingororano mu mpera z'ihumbi 2021 mu rwi Sever wasabye inama nshinga amateka na nkenguza amateka kwemeza ko ubwicanyi bw'ibihumbi 1972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi mu nyuma Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ataragera kubwo bwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi bwitweho nyabwoko asigura ko ingaruka mbi mu gihugu hakiri bikomere vyakahise zishobora kuba nyinshi eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Heroje wirika neza kuri iyo nkuru tuve mu Burundi tujya mu Rwanda kuri wa gatatu u Rwanda rwizihije umunsi mpuzamahanga nyafrika ho kurwanya ruswa urwego rw'umuvunyi rugaragaza ko Afrika itakaza amadolari miliyari 88 na miliyoni 600 yabonetse mu buryo bwa ruswa akajyanwa kubikwa mu bihugu byateye imbere no mu Rwanda iki kibazo kirahari asumutakaboyi haratubwira ibindi muri iyi nkuru yaduteguriye
umucamanza kinjira mu cyumba cy'iburanisha umugore wa nyakwigendera Fabien Twagiramungu akamukubita amaso yahise agira impungenge ku butabera buboneye bwazatangwa muri urubanza nk'uko abanyamategeko bunganira baregera indishyi babibwiye umucamanza ni Madamu Sauda Murererehe umucamanza mu rukiko rukuru n'urubanza rw'ubujurire ku rupfu rwa Fabien Twagiramungu wapfuye agonzwe na Yves Kamurosi mu mwaka ushize w'ibihumbi 2022 hano i Kigali abanyamategeko Jean Bosco Ntirenganya Sefu na mugenzi we Milton Nkuba Munyandatwa basabye umucamanza ko yakwibwiriza akivana mu rubanza bavuze ko ari urubanza rurerure mu bihe bitandukanye rwavuzwemo byinshi kandi rukavugwamo benshi umucamanza yabasabye ko bareka icyo yise ubwira mu rukiko bakavuga mu mazina abo bavuzwe muri dosiye ya Kamuronsi kwisonga bibukije umucamanza murerereho wo mu rukiko rukuru ko afitanye ubucuti bwihariye na Madame Françoise Mushimiyimana ukorera ku rwego rw'ubushinjacyaha mu rukiko rwabo. Kuba uwo mushinjacyaha ariwe wateguye dosiye babonamo kubagama bagasanga uyu mucamanza adashobora kuyiburanisha. Madamu Murerehe yavuze ko yahawe n'umuyobozi we kuyobora iburanisha, bityo ko icyo bumva kibabangamiye bakigaragaza bishingiye ku ngingo z'amategeko. Batazuyaje, abanyamategeko bahise bihana umucamanza. Yategetse ko bagenda bakandika isobanura mpamvu z'ubwihane, bakazazishyikiriza urukiko rukazisuzuma rukazifataho umwanzuro. Abunganira uruhande ruregera indishyi basobanura ijwi rya Amerika izo mpamvu nyamukuru badashaka umucamanza Murerehe. Basobanura ko umushinjacyaha yagombye kuba yarafashe iya mbere mu kujurira dosiye yaregeye, ariko ahitamo kuyirenzaho uruho rw'amazi. Bavuga ko uyu mucamanza yakoraga ubukwe umushinjacyaha bashyira mu majwi ariwe wari wamwambariye amuhagarariye azwi nka Marene we. Hari amafoto agaragaza abo bagore bombi, amwe biboneka ko bari basohokeye ku mazi, andi agaragara ko bari mu bukwe. Ni amafoto ijwi rya Amerika itabashije kugenzura umwimerere wayo. Aba banyamategeko bavuga kandi ko Kamuronsi uregwa kwica Gonze Twagiramungu avuka mu gace kamwe na Egide Nkuranga wahoze akuriye umuryango Ibuka. Ni mu gihe Nkuranga ari umugabo wa Mushimiyimana, umushinjacyaha ku rwego rw'isumbuye rwa Gasabo. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize wa 2022 nibwo hamenyekanye inkuru y'urupfu rwa Fabien Twagiramungu. Abamwunganiye ku rwego rwa mbere bavuga ko Kamuronsi yamugongeye ikaguguha, hazwi nko kwandengeye yabigambiriye. Bavuga ko ubwo Twagiramungu yaravuye muri siporo Kamuronsi yamugongesheje imodoka arangije yinjiza mu gipangu vuba na bwangu, asaba umukozi ko ayoza akayihanaguraho amaraso. Abunganira uruhande rwa Kamuronsi nabo bakavuga ko yamugonze kubwo impanuka, bashimangira ko yari yaraye mu kabari ashobore kuba yarabitewe n'ubusinzi. Uruhande bahanganye rukavuga ko muri icyo gihe utubari tutari twemerewe gukora amasaha 24 kuri 24. Bakavuga ko aho yamugongeye hari za kamera zo ku muhanda zifashishwa mu kurinda umutekano, gusa ngo ababishinzwe banze kwerekana video igaragaza uko byagenze. Ikindi bashingiraho icyo bita akagambane mu rupfu rwa Twagiramungu, bavuga ko yari umugabo wari ufite kompanyi zitsindira amasoko akomeye ya leta. Bakavuga ko abanyamigabane be babaye aba mbere mu kwishyurira uregwa ikiguzi cy'abanyamategeko bamwunganira mu mugambi wo kuyobya uburari ku byabaye. Umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru, umwe mu bamenyerewe mu manza zikomeye, ari mu batangiranye n'uru rubanza. Gusa kugeza ubu ntacyunganira uyu muryango, yasobanurira ijwi rya Amerika uko byamugendekeye.
Mbese habaye nk'ikintu cy'iterabwoba, so bagashaka no kurikoraho kuri Maitre Buhuru. Hari andi magambo bavugaga ngo kubera ko bamwishyizemo, Maitre Buhuru ashobora kuza kumukira bakamwica, bakaba bamugira nka Twagiramungu Fabiani, bakazamo n'ibintu by'amarangamutima. Mbese bisa nk'aho bashaka kugaragaza ko Maitre Buhuru yaba yagize uruhare mu rupfu rwa Twagiramungu. Yaravuze bati Maitre Buhuru atazajya kugira n'ibibazo, reka tumuvane muri uru rubanza.
Twagiramungu wari ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu rwego rwa dogitora mu bidukikije, yari afite n'akabari gakomeye Two Shot Club mu mujyi wa Kigali. Bamwe batekereza ko iyo mitungo ye yaba yaramubereye intandaro yo kubura ubuzima. Hari abagabo batatu bakunze gushyirwa mu majwi mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo ko baba bari inyuma y'icyo uruhande rwa Twagiramungu rwita ubugambanyi ku rupfu rwe. Umugore wa nyakwigendera Madamu Vivine Uguera avuga ko bose uko ari batatu bari bafitanye umubano wihariye n'umugabo we, na cyane ko bari bafitanye imigabane mu bikorwa by'ubucuruzi n'ubundi bushabitsi. Madamu Uguera atubwiye ko babiri muri abo bagabo bari barabyaye muri batisima abana ba nyakwigendera. Magingwa ya iyo miryango yasangiraga kabisi n'agahira reba na ingwe inzira zabyaye amahari n'ibikorwa byabahuzaga buri ruhande rukwarwo. Kamuronsi uregwa kwica Gonze Twagiramungu, umugore wa nyakwigendera avuga ko mu bundi buzima ntaho yari amuzi. Mu magambo yati nkurikije uko nabyumvise yaba yarakoreshejwe mu kunyicira umugabo. Mu mpera z'umwaka ushize urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwahanaguyeho Kamuronsi icyaha cyo kudatabara umuntu uri mu kaga, rwamuhamije icyaha cyo gusibanganya ibimenyetso, rumukatira igihano cy'igifungo gisubitse cy'imyaka 2 no gutanga ihazabu y'amafaranga 500,000. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric bagira ubusa, arakoze. Nkuko mwabyumvise rero inkuru twari twabararikiye ntabwo ariyo mwumvise, ariko mwumvaga iyo Eric bagira ubusa habagejejeho yuko abanyamategeko baregera indishyi mu rubanza rwa Yves Kamuronsi bihanye umucamanza mu rukiko rukuru, bavuga ko adakwiye kuburanisha, bamushinja ubucuti bwihariye hagati ye n'uruhande ruregwa akaba rero ariyo nkuru twari tumaze kubagezaho, tugakomereza mu gihugu cya Tanzania. Imibare y'impunzi zitahuka ku bushake ziva muri icyo gihugu wariyongereye muri ibi byumweru bitatu bishize, ni mu gihe amabi yo kuburabuzwa no kudahabwa imfashanyo zikwiye bikibangamiye impunzi nyinshi. James Jovin arabituganirira.
Mu makuru dukura mu biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi muri komine Kibondo, kuri uyu wa gatatu hatahutse impunzi 375 zari zimaze hafi imyaka 6 mu nkambi ya Nduta. Izo mpunzi zizoshikira mu ntara ya Makamba, Ruyigi, Rutana na Ngozi. Mu kwezi kwa gatatu, kwa kane n'ukwa gatanu, ibitigiri by'abataha bavuye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu byaragabanutse cyane gushika ku bantu hafi 65 batahukanwa urindwi. Kuva mu kwezi kwa gatandatu, bitigiri by'abataha ku bushake byariyongeye cyane, naho bavuga ko ibibazo byabo bitarakemuka. Benshi mu mpunzi zavuganye n'ibyo Amerika zemeza ko igituma bataha atari uko biyumvamwo amahoro, gusa amabi bakoregwa no kutaronswa imfashanyo zikwiye ari nayo mpamvu ituma benshi biyemeza gutaha.
Ego bivanye n'uko Tanzania idufashe nabi kubifungurwa, eka kuri n'akamara amazi basigaye baduha n'ibibazo, nicyo gituma je nisemo girante gutaha. Nashimye kuvuga teka ntitemo nyene mniyandikishe kubera Tanzania ntabwo idukunda cyane.
Je wicyo tuma nta hamugwe cyanye barutse aha mu nkambi, ndabona ukungene Tanzania idufashe sin nkuko tugomba. Icyambere na mbere nubanza kuvuga ni nkuko aha mu nkambi turadze nk'ifungurwa turyo, icyo dukeneye ntacyo turonka mu nkambi, tugiye dusohotse inyuma y'inkambi bashya badufata. Rero ibyo bintu bashobora kubyihangana bora dusubire mu gihugu twavuyemo tugapfira iyo nyene.
Rero abantu bigakomera bagira ingorane ku mutima, natwe iyo twaje tuva ingorane twahunze ntizirava mu nzira, kuko icyo twahunze ntidusaha kiracariho.
Haseri iheruka kongera amafaranga itanga ku mpunzi zihunguka kugera ku madolari 200 kuri buri muntu. Uwo mugambi nawo warashimishije zimwe mu mpunzi zitahuka kujya gutangura ubuzima bushasha mu gihugu cy'amavuko. Gusa abariko barataha ku bushake bwabo basaba Leta y'u Burundi nyabura kubahiriza agateka kazi na muntu no gucungera umutekano bikwiye, hanyuma ikiyegereza impunzi no kuziha umutahe wabafasha mu buzima bushasha.
Icyambere nk'intwaro y'u Burundi yokora yo kwiyegereza umuntu ahungutse ikamuha umutahe nk'impunzi, kandi nk'umuntu ahungutse hanyuma ikamufata nk'umuvukanyi, ntinazambonera kure ntizimujyagagure. Tukasaba ko imbonerakure zitasubira kuba mu gihugu, hanyuma ibiciro bikamanuka nka obeyere ibyo bya sentebe by'amatungo byose bigahera mu Burundi, n'amaharozo yocimbatara mu Burundi. Nuko umutekano wacu nyene nkuko dutashe kandi cyo twahunze atacho kiragira kirahera, ndabona kumenga ni hatare aho Leta yoba yanani ya Evariste izirafata ibwiriza abantu ko bazabarabana neza n'abahungurutse kugira ngo turabe ko ufashanye kurondera amahoro n'ahataye ariho. Nta kundi kubera ugume muri Tanzania, Tanzania ntidukene na Leta yanani y'u Burundi ntabwo mbona umenga irahumuriza abanyagihugu bato bato.
Leta ya Tanzania ifatanije na Leta y'u Burundi iminsi yose bahamagarira impunzi gutaha yitwaza ko amahoro yabonetse. Hafi buri kwezi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu harakogwa inama zitandukanye zo guhemiriza impunzi z'abarundi gusubira mu gihugu cy'amavuko. Uyu ni Sudi Makibasi, umuyobozi yashinzwe impunzi ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania.
Nawashukuru sana kwa mwitikio wenu.
Ndabashimiye cyane kubwo kwitaba kamo kwanyu.
Endeleeni kujiandikisha kwa kasi.
Nimubandanye mwiyandikisha ku muvuduko munini
kusudi mrudi nyumbani mkajenge nchi yenu,
kugira mushobore gusubira muhiri wanyu mwubake igihugu cyanyu.
Ibiharuro bya nyuma byatanzwe na Seri mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zishika ku 145 bose hamwe nabo mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bwijwi rya Amerika.
James Jovini tumushimire kuri iyi nkuru. Leta y'u Burundi yihanije inzego z'ubuyobozi kutazongera guhagararira ubuguzi bw'ubutaka buguzwe n'umunyamabanga. Leta iravuga ko uzarenga kuri iryo bwirizwa azahanwa bikomeye. Inkuru Ijwi rya Amerika yateguye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Thierry V. Ndayishimiye.
Kugurisha itongo n'uwari we wese na cyane cyane umunyamahanga mu Burundi byahora biba mu mwidegembyo ntangere, ariko muri kino gihe haza harafashwe ingingo ihagarika ubwo buguzi. Umushikiranganji Martin Niteretse arongoye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu yafatiye ingingo mu nama z'akazi ageze imisi akoresha mu gihugu hagati.
Abanyamahanga bariko baragura agataka ku Burundi dusinya tubasinyira ngo yego ndasinye genda igihe bazwe kuri igihugu cy'u Burundi muzoca mujyana abanyagihugu hehe bavuze Burundi Burundi muzoca muba none wozana amamiliyoni y'amadolari umwe wese akagurishije we mukayanza ndagurishije we mukirundo aragurishije mu kirundo we makamba aragurishije twese turahejeje abajeje intwaro muri komusinya ibyo bintu cyo dusubira kumva cyo cyasinywe zokwiruka no wagisinya.
Bamwe mu Barundi baratahura iyo ngingo ya leta ibicijije kumushikiranganja jeje intwaro yo hagati ati iterambere rusangi hamwe n'umutekano, ariko bakavuga ko atacho buza kumunyamahanga atizwe itongo ku butaka bw'u Burundi mu gihe aje kwakorera umugambi w'iterambere nk'uko no bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abivuga.
Igihugu cacu kirafise ukuntu cagigwa mu matongo ku kilometero kwa gatatu aba bantu benshi rero kugurisha itongo ku munyamahanga si ikintu ciza, ariko vyongeye biciye mu migambi y'iterambere amategeko abigenga cyotunganywa neza ari ntizo igakogwa neza bikaza bizanira inyungu abenegihugu mu mpande zose. Aho maze kubona ngene bitunganijwe Tanzania nivyo iramaze kugira intambuko nini imbere y'igihugu cacu c'u Burundi mu vyerekeye gukingira amatungo no gukunda amatungo y'igihugu cabo. Ngira ko bamaze imyaka myinshi batekanye, hama natwe biravugwa yuko duhumwidegemvyo usa n'uburengeje mbere abanyamahanga. Rero co bicigwa ku ndongozi zacu sukubanka abanyamahanga mugabo hariho ibintu tw'amategeko twari kuba dufise ko twofatira abanyamahanga tutaragera aho tuyafata kandi tutabarenganije.
Hari n'abandi badatahura igituma abanyamahanga bokwa kwa ubwo burenganzira bwo kugura itongo ku butaka bw'u Burundi. Uno mukenyezi wo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura atanga umuco kubohabwa ubwo burenganzira n'abatobuhabwa.
Kugurisha itongo ku munyamahanga birimo ibintu bibiri, hariho kugurisha n'umuntu azanye iterambere uwo kuri jewe numva no mwakiriza yombi, kuko ubwa mbere hoho arahakazi abo bene gihugu bari ngaho hantu n'igihe yimutse rya terambere yubaka aho mubaye ntigimuka rigumaho mwebwe mubandanya mwamura kw'iryo terambere ry'umunyamahanga yashi ze aho hantu mubaye. Abo tutokwakira nabo babaje kugura gataka ataniterambere batuzaniye, abo onibaza ko harayandi mategeko yofatigwa bakaraba ntibace barekurana yose kubera n'umwene gihugu wo ngahi wacu ako gataka ragakeneye.
Naho umushikiranganje Niteretse ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu asaba abarundi kudasubira kugurisha amatongo n'abanyamahanga abanonosoye iby'amategeko nabo nyene babona ko ari kwahonyangwa amategeko yara hasanzwe. Umushingwa manza Fabien Segatwa ari murabo.
Umuntu afatiye ku itegeko rigenga amatongo ryo mu 2011 nta na hamwe iryo tegeko rivuga yuko umunyamahanga adashobora kuronka itongo mu Burundi. Urabirye amategeko gushika ubu umunyamahanga arashobora kwigurira agatongo na leta irashobora kumuha ahantu ashira urudandazwa rwiwe, iyo babonye ubwo rudandazwa hari akarusho rushobora kugirira igihugu.
Kugira iyo ngingo ya leta y'u Burundi yo kubuza abanyamahanga gusubira kugura amatongo ku butaka bw'ico gihugu, umushingwa manza Segatwa asaba ko hojaho itegeko ribitomora neza.
Ubwo barashobora guheza bagatarira bakavuga batika bagaca bashiraho itegeko ryerekana neza ingene umunyamahanga ashobora kuronka itongo mu Burundi. Barashobora kubitandukanya ko Burundi twategerezwa kunezerwa cyane bariko baraza, kuko cyo tuvuga tuti bwa Burundi bamwe baravuga ngo Burundi si niyabagendwa ariko barabuhurumbira.
Ubushikiranganje intwaro yo hagati mu gihugu bukamenyesha ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kubuza Abarundi bariko bagurisha amatongo canke amazu ku banyamahanga imbere y'uko bigira mu Zaburaya. Ubwo bushikiranganji bukavuga ko abakongomani aribo bariko bagura ku bwinshi amazu n'amatongo ku butaka bw'u Burundi. Bamwe mu bakongomani bafise amatungo nk'amazu canke amaparasera baherutse kugura mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura ntibashima kugira ico babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika, bagasaba ariko ko batohohoterwa kuko niwabo muri Kongo hari Abarundi bafise amatungo atari make harimo n'amatongo n'amazu.
Thierry Ndayishimiye yari i Kigali mu Rwanda niwe ubagejejeho iyo nkuru ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Ni nayo dusorejeho ibiganiro byacu by'aka kanya. Tubashimira cyane kwa mwaduteze amatwi. Ibiganiro byari bihagarariye na Edi Rwema. Nadia Taha yari ku buhanga bw'ibyuma afatanije na Cornelius, naho kuri mikro njye mwumvaga Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe muri byose. Tubararikira kandi gukomeza gukurikira ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.